kiravuga yari amazi aboneka na yari ataboneka bivanye nuko azoja ariongera mu ruzi Ruvu nibigeze batanga isango rya ryari bibaza iki kibazo kizokemuka abahinga mu byo kugendereza ibirere berekana ko ubugaragwa n'ikinagi imvura bigiye kwibasira Tanzania n'ibihugu bibanye byayo byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko Tukiri ku mugabane wa Afrika ubuserukizi bwa Amerika muri Afrika y'Epfo bugabisha ko mu mpera zino ndwi turimwo ivyihevyi bishobora gutera quartier yitwa Sandton iri mu gisagara ca Johannesburg muri Afrika y'Epfo president wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yashavuriye ambasade ya Amerika muri Afrika y'Epfo ayagiriza gutera ubwoba abanyagihugu ku bwa president Ramaphosa ntivyari ngombwa ko ubuserukizi bwa Amerika bugabisha imbere yo kuvugana na leta naho biruko yavuze ko leta yiwe iriko ikurikirana hagufi ano makuru yatanzwe na ambasade y'abanyamerika quartier ya Sandton Amerika yemeza ko ishobora gutegwa mu mpera zino ndwi iri mu ntara yitwa Gauteng irangurirwamo ibikorwa byinshi by'ubudandaji ikabamwo abanyamafaranga benshi irimwo amaduka menshi azimvye arimo na mpuzamakungu iri mu zambere zitunze ku mugabane wa Afrika kuva mu myaka ya za 90 itazigwa akarwa ku butunzi bwa Afrika ubuserukizi bwa Amerika muri Afrika y'Epfo nta donido ryabo bwibaza bushobora kugaba ico gitero uko kizogabwa nibibanza gishobora kugabwa mu bwatanze bwahanuye ariko abakozi babwo kwirinda kuja muri iyo quartier buvuga ko ishobora gutegwa ejo kwa gatandatu hijo rya Amerika muri Afrika y'Epfo naryo rigatangaza ko imwe mu mirimo n'amanama rikwera muri iyo quartier vyasibijwe Hijugi Amerika turacabandanye n'amakuru tubafitiye mu gatondo kuno wa gatanu ijyanye no kwisi President wa Russia Vladimir Putin yagiriza ibihugu vyo mu burengero kwifatira mu gahanga no kuganza isi yose mu ijambo yarayashikirije amakungu yagabishije ko imyaka 10 iri imbere izoba mibi cyane gusumba yakurikiye intambara ya kabiri y'isi yose muri iryo jambo Yamaze umwanya muremure Putin yavuze ko ibihugu bitunze bisomborokanya kandi ko igihaba bucavyo co gushaka kwigarurira isi ataho kizogera niko yabivuze yagize ati abanyagihugu ku isi bararambiwe nino ngendo y'ibihugu vyo mu burengero biriko vyatsa uwo bitazokota umukino wabo ucafuye uzotuma haseseka amaraso menshi ni majambo ya Putin yarabandanije kandi avuga ko ibihugu vyo mu burengero bidomeka kariro mu ntambara ya Ukraine bigasomborotsa intambara muri Taiwan na Kajagari bidasize inyuma uguhungabanya isoko ry'amasoko ntanga nguvu biciye mu gusambura imiringoti icishwamo gaze ku mugabane wa Buraya no gutuma ibiribwa bikena ku isi yose Biro vya president wa leta zunze ubumwe za Amerika White House navyo vyavuze ko atagishasha amajambo n'ivyagirije vyumvise biva kwa Putin navyongera bimenyesha ko Amerika ititeze guhindura politiki yayo irimwo ivyo gufasha Ukraine mu rugamba irimwo n'u Burusiya Muri Myanmar naho intumwa idasanzwe ya ONU muri ico gihugu higabisha makungu ko adahinduye ingene ariko ahangana n'abasirikare batembagaje ubutegetsi hazokwaduka kaga karenze akari muri ico gihugu. Mu kiganiro cihariye Tom Andrews yahaye ijwi rya Amerika yagize ati ndugure twa mugina ibikorwa vy'amakungu muri Myanmar birimwo akajagari nta murongo bigira ngendegwa ko vyuzuyemo gusamara ibikorwa uwo mutegetsi atora utunenge birimwo ibihano amakungu yafatiye Myanmar hakemeza ko abasirikare bariko bica benshi barimwo abantu. Mukanya amakuru yacu abandaniza mu karere k'ibiyaga bigari.
Urakoze Diane nini nahazwe ku makuru yo hirya no hino isubejeje kudushyikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Ikomeye yabandanije no kuwa kane hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'umugwi w'abagwanya ubutegetsi ba M23 mu gice vyegereye igisagara ca Rutshuru kuri Kivu yo mu buraru.
Ingabo za M23 nizo zaje zandi iwacu irwankuba niho zahafashe ziratugira duhumure zo nta kibazo zifitanye n'abaturage ikibazo bagifitanye na leta idashaka gukemura ibibazo byabo.
Uyo ni Mupenzi Kajambere umunyagihugu aba mu gice ca Rwankuba mu karere ka Rutshuru. Mu Burundi bamwe mu banyagihugu bafise amahinduro basanga igihugu cabo gikwiye kwinjira mu isoko rusange ry'ubucuruzi buhuza ibihugu byose bya Afurika. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye mu kanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afurika. Ingwano ikomeye yarabandanije no kuwa kane hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo kuyobora kwa ubutegetsi ba M23 mu gice vyegereye igisagara ca Rutshuru muri Kivu yo mu buraru. Bizoza gutuma abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bahunga ibice bikiberamwo. Ku ruhande rwa leta barahakana ayo makuru bakemeza ko ingabo z'igihugu zibandanya kuguma mu birindiro vyazo. Mugenzi wacu Eric Rema yavuganye na Depite Emmanuel Muhozi Ngaruye ahagarariye igice ca Rutshuru mu nama nshingamateka y'intara ya Kivu yo mu buraru ko amubaza uko ibintu vyari vyifashe vyo kuwa kane.
Ibintu ntabwo vyifashe neza kuko kuri uyu mugwano na Depite bihuye hagati ya M23 hamwe n'abashitsi baje kwa guverinoma. Urabizi ko mu bice M23 hari harimo abaturage benshi barahunze n'ahandi hose rero yagiye yigarurira abaturage banahunze koko. Ubu abaturage benshi bafitwe impunzi hagiye hari ibibazo n'abantu bari kugenzura cyane nk'abahanzi bari kugenzura imirwano itari yakomeze ndetse n'ibihumbi bitatu bimwe na bimwe ntabwo bigenda. Uyu munsi ntabwo byaje kugaragara cyane kuko abaturage benshi bahunze bava mu rwanda bava mu byabo ariko ubu abasirikare ba guverinoma bahashoboye kwigarurira ubuce bumwe nk'uko yafashe abaturage tugeze hafi ko baratuka.
Ariko amakuru atugeraho ni uko uwo mutwe wa M23 wamaze kwigarurira tumwe tufite ingabo z'igihugu zari zirimo ndetse ko hari amakuru y'uko izo ngabo za leta zishobora kuba zatangiye kuva mu mujyi wa Rutshuru. Ayo makuru mwebwe murayavuga iki?
Hari uduce tumwe zafashe ariko zafashe mu gitondo ariko nk'aya manywa abasirikare ba guverinoma bashobora kubasubiza ariko ahandi ahantu hamwe hamwe aho M23 ikiri ariko tunizeye ko abasirikare bacu kuko bafite imbaraga ko bashobora gukuramo abo basirikare b'u Rwanda n'ubwami bashyigikiwe biyita ngo ni M23.
Icyo kintu cyo gushyigikira umutwe wa M23 ingabo z'amahanga Nyarwanda bavuga ko hariho ugushyigikirwa ariko benshi bavuga ko ari abanyekongo batari uburenganzira bwabo.
Abasirikare b'u Rwanda abasirikare b'u Rwanda ariko baza biyita ngo ni M23 ibyemezo byose kuko n'abafatwa ku rugamba abenshi n'abanyarwanda aho barekera abantu kandi tuzi ko nta gihe cyo u Rwanda nta n'ubugambi bwo kwemera ko bafite Congo.
Ariko se Depite Ngaruye mu gihe mwebwe nk'abategetsi ubwanyu mukaremera kuko mushobora kuba turwana n'abanyekongo bagenzi banyu icyo gihe ntimubona ko murimo mukongereza uwo muriro aho kugira ngo mushakire igisubizo
mu gihugu cyacu. Nta kibazo twari dukwiriye kugira kugira no gufata intwaro ibibazo bihari bishakirwa umuti
Duhari hari
bakomeje guhunga bageza rufu
n'udusubiye tuzerekeye intambara kwibona aho bishyashyika sahubi igishushanyo hari ibibunda bya rutura hari imbunda zisanzwe impande zombi urabona zihanganye mu buhe buryo bihagaze
leta ifite intwaro zikomeye cyane kuruta iza M23 leta ifite intwaro ifite ibifaru ifiteyo iri gutera ahantu hose iyo hano hose iri gutera n'imbere aho M23 yabaga ahantu hose ya mihanda yose ya za cengerero dutuye hano Rwankuba twabonaga nko hakurya ahantu hose hari gusha hari ibyo bateraga bigahitana inka hari nka mwene data byahitanye inka zitatu ejo bundi bateraga gusa bikagwa mu baturage ahantu hose urebye ni igisirikare kivanze ni igisirikare cya leta harimo mayimayi bita nyatura harimo mayimayi z'abandandi harimo mayimayi z'abahunde harimo interahamwe interahamwe ni zo zifite ijambo rya nyuma ni uruvange buri muntu kubona twewe twabanaga nabo arazi kubona igikundi kimwe gifite umuyobozi ikindi gikundi gifite umuyobozi ntabwo ubuyobozi ari bumwe ku buyobozi buratandukanye
ese ko hari abavuga ko wazibonye zimaze gufata aho ngaho hari igihembo wabonye zambaye igaragaza ko hari izo mu bindi bihugu cyangwa mu wumve zivuga ururimi rwo mu bihugu bituranye ku buryo wakwemeza ko haba harimo ubufasha bw'ibindi bihugu
oya pe ni abasore ba hano ni abantu bazwi
kwinjira mu soko rusange rya Afrika ni byiza mugabo bisaba yuko abanyamitaye bo nyene ubwabo bafitegurira na cyane cyane kugwiza uburyo n'ubuhinga guhugira abantu bimbure byinshi mugacana cyane n'ubuhinga kugira bimbure ibintu bivise novuga akanuvera rakarite
akandi karusho uyu muhinga yerekana nuko ibidandazo byahora bivanwa hanze y'umugabane wa Afrika biza mu Burundi harimo n'ibizovanwa mu bihugu bigize Afrika n'ikiguzi cyabyo kikagabanuka agasaba leta y'u Burundi gushira ingufu mu korohereza abanyamitahe bazova muri ibyo bihugu no gushiraho ingamba zinoze mu gufasha abafise amahinguriro n'abarimyi kugwiza umwimbo kwije ibisabwa n'amategeko yo gushorera ku masoko rusangi ijwi rya Amerika ryashatse kumenya nimba hari imyiteguro u Burundi bufite se yo kwinjira muri ubwo budandaje buhuza ibihugu bya Afrika tuvugisha kuri telefone umuyobozi w'ikigo BBN Severes Ndayikengera yatumenyesheje ko biriko birakogwa birabana no guhagarika amahinguriro adakora kuri kinjira amategeko hamwe no kongerera ubushobozi ico kigo BBN na Centea ikigo c'igihugu kijejwe guhingura no gushingura ibifungurwa bifise intumbero yo kwitegurira kwinjira muri iryo soko
ibihinguwe bikwiza ivyangombwa kishe bigashobora guhiganwa ku isoko ego cyane nico dushira imbere nico dushira imbere haba isoko mu gihugu hagati haba isoko muri aka karere ka yase haba isoko yo muri Afrika ariyo twita regional cyane nico turiko turibisunga cyane cyane
mu mwaka weze w'2021 mu kwezi kwa gatanu ni u Burundi bwemeza ko bwiteguriye gushira umukono ku masezerano y'ubudandaji ahuza ibihugu byose bya Afrika kugira ngo bushobore kwinjizwa mu isoko rusange rya Afrika yamara gushika ubu u Burundi buri mu bihugu bitarasinya ayo masezerano y'iryo soko ibihugu bigera kuri 44 kuri 55 bigize umugabane wa Afrika nibyo bimaze gushira umukono ku masezerano ajanye n'isoko rusange rya Afrika naho ibindi bihugu bitarayashira ku mukono birimo u Burundi Nigeria Lesotho Namibia Benin Afrique du Sud Eritrea Sierra Leone na Guinea-Bissau ibiharuro bitangwa n'ubunyamabanga bukuru bw'iri soko ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika byerekana ko ico gihe Afrika izoba ifise abantu bashika kuri miliyari imwe n'amajana umunani bavuye kuri miliyari imwe n'amajana atatu baharugwa uyu munsi mu gihe rero isoko rusange rya Afrika rizoba ryashizwe mu ngiro byiteze ko rizoduza ubutunzi bw'uyu mugabane ndetse rigatanga n'utuzi ku barenga miliyoni 10 hirya no hino Thierry Vendayishimiye ijwi rya Amerika i Kigali
Juti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya ya makuru mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu ijwi rya Amerika